Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti ba mwanyi mwabonye bucya ikaze kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na 41. Aha mu Burundi nyine, ishyirahamwe ryitwa Abagabo mu Gahinda riratabariza abagabo biyahura kubera urugomo bakorerwa n'abagore babo.
Kuva mu 2021 ishyirahamwe Abagabo mu Gahinda ryarashoboye kumenya abagabo biyahuye biturutse ku mabi afatiye ku gitsina akorerwa mu miryango bagera ku 40 mu gihugu cyose.
Uyu ni Boniface Nduwimana, umukuru w'ishyirahamwe Abagabo mu Gahinda ryo mu Burundi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, M23 irimo irasatira umudugudu wa Sake muri teritwari ya Masisi. Mu Rwanda, abaturiye imigezi ya Mwogo na Mbirurume bafite ikibazo cy'amazi meza, naho Israel na Hamas barateganya guhanahana imfungwa n'ingwate. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino tuyahere muri Kenya. Kenya yatangiye gukoresha uburyo bushya bw'ikoranabuhanga mu buvuzi bufasha kumenya indwara abantu bafite no kwegeranya amakuru ajyanye nazo. Oriane Tangishaka aratubwira ibyo ari byo.
Milfred Owegi amaze imyaka 30 mu buvuzi, akaba ari umwe mu baforoma bashika ku 300 mu ntara ya Kisumu mu burengero bwa Kenya, avuga ko ubwo buhinga bushasha bushirwa muri telefone ngendanwa bumufasha kumenya indwara umuntu afise imbere yo kumuha umuti. Ubwo buhinga burongera bukamufasha kumenya igihe nyacu abagwayi bakwiye kuja kwa muganga. Leta ya Kenya yashize habona ubwo buhinga mu kwezi guheze. Yahaye abaforoma bashika ku 100,000 amatelefone ngendanwa mu gihugu cyose. Ni mu ntumbero yo kunagura igisata cy'ubuvuzi. Abahinga bavuga ko ubwo buhinga bugiye gufasha igihugu cya Kenya gushika ku mugambi wo kuronsa abanyagihugu bose uburyo bwo kuvugwa. Ibyo kandi bikanafasha abanyagihugu gushobora kuvugwa aho bari hose umwanya wari wo wose. Mu ndwi ziheze ku bitaro by'intara ya Kisumu, igitigiri cy'abantu bahishikiye kwivuza cyariyongereye kuva ku 700 gushika ku 1,800. Ubuyobozi bw'iyo ntara bumenyesha ko kuba bwararonse ubwo buhinga bifasha mu kwitunganya kuronka ibikenerwa mu kuvura abantu.
Ijwi rya Amerika noneho tujye mu burasirazuba bwo hagati. Mu gihe Israeli na Hamas bateganya agahenge k'iminsi ine mu ntambara barwana, Israeli iratangaza ko yaturikije mu kirere misile irasa kure ariko ntisobanura aho yari iturutse. Fidele Niyongabo yaduteguriye inkuru.
Inyuma y'amakuru yavuga ko misile iraswa kure yariko yegereza igisagara cya Eilat kiri mu manuko ku nkengera z'ikiyaga gitukura, yasambuwe n'indege y'ingwano ya Israel. Igisirikare cya Israel cyamenyesheje ko iyo misile itashoboye kwinjira ku butaka bw'igihugu. Abahuti bagwanya ubutegetsi muri Yemen bashigikiwe na Iran baragerageje imbere yaho gukora ibitero vya misile mu gisagara cya Eilat. Batangaje ko bari mu runani rwo kwivuna Israel rushigikiwe na Iran. Umutegetsi mukuru wabo yavuze ko bazobananya ibitero kuri Israel. Ku munsi w'Imana urangiye, abagwanya ubutegetsi b'abahuti baratangaje ko bafashe ubwato butwara imizigo mu kiyaga gitukura mu ntumbero yo kwihora ku bitero Israel iri ikora mu ntara ya Gaza. Imigwi yitwaje ibigwanisho ishigikiwe na Iran ikorera mu karere ko mu buseruko bw'isi yarifatanije n'umugwi Hamas mu ngwano urimwo muri Israel. Israel yayisubirije mu nkoko mu gukora ibitero vy'indege z'ingwano n'abasirikare bagwanira ku butaka. Ivyo bitero vyarasambuye ibice bitari bike mu ntara ya Gaza bihitana ubuzima bw'abantu barenga 14,000 nk'uko bitangazwa na leta iyobowe na Hamas.
Hagati aho, abategetsi b'ibihugu bitandukanye byo ku isi barashima amasezerano ya Israel na Hamas agomba gutangira kubahirizwa uyu munsi. Mu byo ateganya harimo agahenge k'iminsi ine no kurekura abantu 50 Hamas yafashe bugwate n'abafungwa 150 b'Abanyapalestina bari muri gereza za Israel. Fidele Niyongabo arabitunyuriramo.
Perezida Biden yashimiye abategetsi b'ibihugu bya Misiri na Qatar ku butwari berekanye mu gushika ku masezerano hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Yahayagije kandi Israel kuba yemeye kongereza ikiringo c'agahengwe mu ngwano iri kibera mu ntara ya Gaza hamwe no kurekura ifashanyo utangwa muri iyo ntara. Perezida wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi kuri uyu wa gatatu yahayagije igikorwa cy'abafashije kugira amasezerano hagati ya Israel n'umugwi Hamas ashikweko. Yakiye neza kandi igikorwa gitegekanijwe cyo gukaba abanyurujwe n'umugwi Hamas n'abanyororo bari mu mabohero ya Israel. Perezida w'u Bufaransa Emmanuel Macron yakiye neza ayo masezerano, yatangaje ko ariko akora uko ashobora kose kugira abagizwe imbohe bose n'umugwi Hamas barekugwe. Umuyobozi mukuru w'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya Ursula von der Leyen kuri wa gatatu yatangaje ko yizeye ko agahengwe mu ntambara hagati ya Israel na Hamas kazorekurira izindi mfashanyo gushikanwa mu ntara ya Gaza. Yavuze ko yategetse urwego nyobozi bw'umuryango w'umwe bw'Uburaya kongereza igikorwa cyo gutanga ifashanyo muri Gaza. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Ubudagi Annalena Baerbock kuri wa gatatu yahayagije amasezerano yashitswe ko hagati ya Israel n'umugwi Hamas, yavuze ko ari intambwe ikomeye cyane. Yasavye ko ifashanyo zikenewe cyane zirungikwa mu ntara ya Gaza. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Ubwongereza David Cameron yavuze ko ayo masezerano ari intambwe ikomeye cyane, akaba yasavye impande zombi kuyubahiriza neza. Uburusiya nabwo nyene bwakiye neza gahengwe kashiswe ko hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Mu gihe Ubushinwa bumaze igihe kirekire bushigikiye ivyifuzo vy'Abanyapalestina, nabwo nyene bwakiye neza amakuru yerekeye amasezerano hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Ayo masezerano yashitswe ko inyuma y'ibiganiro bikomeye kuva umugwi Hamas ukoze ibitero vyihaye inkumbi ku butaka bwa Israel ku itariki 7 y'ukwezi kw'icumi k'uyu mwaka. Leta ya Israel n'umugwi Hamas vyumvikanye ku gahengwe k'iminsi 4 kugira birekurire irekugwa y'Abanyayisrael 50 bagizwe imbohe n'umugwi Hamas mu ntara ya Gaza, mu gihe Israel izorekura Abanyapalestina 150 bapfungiwe ku butaka bwayo.
Radio Ijwi ry'Amerika. Ejo indege z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye kurasa muri Iraq ku mitwe ishyigikiwe na Irani, zahitanye abarwanyi bayo 8. Amerika yasobanuye ko yivuna ibitero iyo mitwe igaba ku ngabo zayo. Iraq yo yamaganiye kure ibikorwa bya Amerika, ivuga ko ari ukuvogera no guhonyora ubusugire bwayo. Fidel Niyonga baragarutse.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyakoranye na Iraq mu bitero yakoze mu bibanza birimo abagwanyi mu bumanuko bw'umugwa mukuru Baghdad ku munsi wa kabiri no mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Umuvugizi wa Leta ya Iraq Bassem al-Awadi niwe yatangaje iyo nkuru, yavuze ko ibitero by'indege z'ingwano za Amerika bihonyanga ubwigenge bwa Iraq ku buryo atawo bisabira ko. Abagwanyi bashigikiwe na Iran bazwi ku izina rya Taib Hezbollah, bazwi kandi ku izina rya Hezbollah Brigades, kuri uyu wa gatatu bemeje ko 8 mu bagwanyi babo bishwe mu bitero by'indege z'ingwano za Amerika. Bagabishije ko ivyo bitero bitazokwijana. Igisirikare cya Amerika cyatangaje ko ivyo bitero kwari ugusubiriza mu ndumane ibitero Iran n'imigwi icyo gihugu gishigikiye vyakoze ku nteko za Amerika n'urunani rw'inteko bikorana. Ibitero vyo ku munsi wa kabiri no mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu nivyo bitero vya mbere Amerika itangaje ku bagwanyi bashigikiwe na Iran muri Iraq kuva abo bagwanyi batanguye gukora ibitero mu bibanza birimwo inteko za Amerika mu kwishura ku ngingo ya Amerika iyo gushigikira Israel mu ngwano ibandanya mu ntara ya Gaza. Leta ya Amerika yarakoze ibitero kandi ku bagwanyi bashigikiwe na Iran mu gihugu cya Siria, aho ibirindiro vy'inteko za Amerika vyatewe mu minsi iheze.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikira no ku rubuga rwacu rwa internet wa3@akadomo, radio yacu voa@akadomo.com, kuri YouTube, Instagram na Facebook ni kuri VOA radio yacu. Mukanya amakuru y'ibiyaga bigari. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, ejo kuwa gatatu imirwano ikaze hagati y'imitwe ya Wazalendo n'ingabo z'igihugu FARDC n'inyeshyamba za M23 yakomeje mu gace ka Kalenga, ni mu birometero 20 uvuye mu mudugudu wa Sake muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Ni inkuru ya Jimmy Shukrani Bakomera.
Iyi mirwano ikomeje nyuma y'ibyumweru bibiri gusa ingabo za Kongo n'izo muryango w'abibumbye UNESCO byemeranijwe gufatanya muri operasiyo bise Springbok igamije kurinda imijyi ya Sake muri Masisi na Goma. Aho iyi mirwano ibera muri iki gihe ni mu birometero 14 gusa uvuye Kimuka, agace ingabo za UNESCO zashyizemo ibirindiro byazo. Iyi mirwano ikomeje gusatira umujyi muto wa Sake, yatumye abaturage benshi bahitamo guhunga. Aha turi nahazwi nka karitsiye Birere muri Sake, nihuze impunzi zirimo gusohorera.
Twagize aha ngaha tuvuye aho intambara yaberaga amasasu n'amabombe byabaye byinshi ubwo turiruka niko kwisanga ahangaha ubu turaha ntacyo dufite byari bikomeye cyane natwe duhitamo guhunga kuko twabonaga ntaho kujya dufite ikitubabaza nuko badukuye mu byacu kandi ntaho dufite twajya
aba baturage ntibumva ukuntu M23 ikomeje kwegera Sake mu ngingo za FARDC na MONUSCO basinyanye amasezerano y'ubufatanye yo kurinda uyu mugi
unaona watoto wanambia hawezi ishi
ahangaha twahageze ariko tubayeho nabi cyane rwose kandi ibi byose biri guterwa nuko ingabo za MONUSCO zatubeshye ko zizaturindira umutekano ariko reba ukuntu ibintu bimeze abantu bose ahangaha dukeneye ubufasha ubabazwa no kubona ingabo zose z'amahanga ziri ahangaha aho kugira ziturindira umutekano zigatuma tuguma mu buzima bw'ubuhunzi
ikibazo cy'ibikorwa bya gisirikare FARDC huriyemo n'ingabo za MONUSCO gikomeje kuvugwaho bitandukanye n'abaturiye intara y'Ikivu ya ruguru cyane cyane habera intambara abagize societe civile bavuga ko ntacyo babona ibi bikorwa bigeraho kuvaho bitangiriye muri Masisi Alpha Bazimaziki n'umwe mu bahagarariye societe civile mu territoire ya Masisi
MONUSCO na FARDC basinyana ubufatanye ubundi abantu benshi ntitwabivuzeho rumwe bitewe n'uko twabonye ntacyo igomba gutanga MONUSCO imaze n'imyaka irenga 21 ntacyo yagezeho zarinda umutekano ntacyo yagezeho ibufatanye hagati ya FARDC na MONUSCO umuntu ntacyo twabonye ko bigomba gutanga
ubuyobozi bw'imitwe ya Wazalendo irwana ku ruhande rwa leta ya Congo busanga MONUSCO ikwiye kwihutira kuva ku butaka bwa Congo uyu ni Serafin Sabimana
objectif yawo mu operation ko ari kugira ngo umujyi wa Goma na Sake gudafatwa twebwe nk'abene gihugu ntabwo twarindira gusa ngo Goma Sake izarindira kwiterwa tubone kuzarwana ahubwo twe twatambutse imbere en fait MONUSCO comme une organisation onisienne tubabona bagenda tukabona bagaruka
imirwano ihuje M23 n'imitwe ya Wazalendo muri Masisi igenda isatira amasantere afatwa nk'aho akomeye muri territoire muri yo harimo Mushaki Karuba na Rubaya muri sheferi y'Abahunde na Mweso iri muri sheferi y'Abashali amakuru dukura muri utwo duce yemeza ko kugeza ubu Mweso yigaruriwe n'inyeshyamba za M23 kuva mu masaha y'igicamunsi ubwo imirwano yaberaga icyarimwe muri grupe maka Muronza no mu duce twa Kalenga umutwe wa M23 wakomeje gushinja ingabo za Congo FARDC kubukorana na FDLR umutwe urwanya leta y'u Rwanda ariko mu itangazo ryashyizwe hagaragara Sylvain Kenge umuvugizi w'igisirikare cya Congo yihanangirije buri musirikare wese wa FARDC kutagira ubufatanye ubwari bwo bwose n'inyeshyamba za FDLR General Sylvain Kenge yongeyeho kandi ko umusirikare wese wa FARDC uzafatwa akorana na FDLR azahanwa bikomeye n'amategeko ku ruhande rwayo M23 ntizera ibivugwa na FARDC mu kurandura ubushuti impande zombi zifitanye. Beltrand Bisimwa abinyujije ku rubuga rwe rwa X rwahoze ari Twitter yagize ati FDLR ntabwo ishobora kubaho yonyine muri Congo ahubwo hamwe ba Wazalendo ahandika ba FARDC itangazo rya FARDC rero ntacyo rihindura muri ibi byose kuko FDLR ari umutwe w'iburwango mu bantu kandi ukorana na FARDC cyane ubwo twashakaga kumenya icyo ubuyobozi bwa FDLR buvuga ku bufatanye uyu mutwe ugirana n'igisirikare cya Congo FARDC twavuganye na bwana Cyure Ngoma umuvugizi wa FDLR asubiza agira ati
twakomeje kubihakana twivuye inyuma kuko ibyo turwanira ntabwo ari kimwe neza neza n'ibyo FARDC barwanira twe turarwanira kubohoza igihugu cyacu FARDC nabo bararwanira ku ubusugire bw'igihugu cyabo ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye
ibi biravugwa mu gihe abakuru b'ibihugu bya Congo n'u Rwanda muri iki cyumweru bemereye umuyobozi w'ibiro bishinzwe ihuza bikorwa inzego z'ubutasi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Avril Hunt ko bagiye gufata ingamba zigamije guca amakimbirane binyuze mu gukemura ibi bibazo bya buri gihugu bishingiye ku mutekano Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma
ijwi rya Amerika tujye mu Burundi abagabo 40 bariyahuye kuva mu 2021 biturutse ku mabi bakorerwa nabo bashakanye bikubiye mu cyegeranyo cy'ishyirahamwe ryo kurwanya amabi yo mu ngo ryitwa abagabo mu gahinda cyangwa homme en détresse mu gifaransa mugenzi wacu Eloge Wirika neza yaduteguriyeho inkuru irambuye
kuva mu kwezi kw'icumi 2021 ishyirahamwe homme en détresse rizwi mu kirundi nk'ishyirahamwe ry'abagabo mu gahinda kugera muri kuno kwezi kwa 11 rimaze kwakira abagabo baryitura bafite ikibazo cyo guhohoterwa n'abakenyezi bubakanye bagera ku 334 nk'uko icyegeranyo cyaryo kivyerekana iryo shyirahamwe ryemeza ko ryafashije 72 muri bo bakorewe amabi ajanye n'ihohoterwa nsasereza mutima ihohoterwa rifatiye ku butunzi bangana ijana na 43 abakubiswe barashaya bakaba ari 37 nabahuye niho hoterwa rifatiye ku gitsina bagera kuri 72 abagabo 12 bakubiswe bagesera kugera aho bajahanwa kwa muganga nabo ryarabavuje mugabo harabatagize ayo mahirwe yo kwiyugurura no kuvuga akababakiye bahitamwa kwiya ku buzima mu gihugu cyose muri cyo kiringo bagera kuri 40 Boniface Nduwimana umukuru w'ishyirahamwe ry'abagabo mu gahinda
kuva mu 2021 ishyirahamwe abagabo mu gahinda ryarashoboye kumenya abagabo biyahuye biturutse ku mabi afatiye ku gitsina korekwa mu miryango bagera ku 40 mu gihugu cyose biyahujwe n'ingaruka zayo mabi
Pascal Butoyi umuhinga mu byerekeye imibano yabwijwe ijya Amerika kwizo bitigirira by'abagabo biyahura bifitanye isano n'imigenzo y'ikirundi aho umugabo yubahutse akemanga kwa kubitwa n'umugore afatwa nk'agatukisha
Nuko uvuga ni wa mugenzo w'ikirundi bavuga bati umugabo akubiswe n'umugore aba ateye isoni aba ari umuntu amaramaje ariko birashika kuko abantu ntibanganya ingufu ugasanga yamugiriye nabi mugabo umugabo akaca bandanya hora ati yahuye hari igihe ucusanga yaciye amwikisha cyangwa akamwisha akamutema nk'igipanga yamusanze nk'ahantu bivara n'ikintu kimwe aba yatoye kugira ngo akorere nawe uwo mugore umugenzo n'ubura catuboha cyane umugenzo w'igihura cyatuvuga ko umugabo atashaka kwitwa n'umugore ngaca bivuga ahubwo ngaranumirana
Nduwimana arongo ishyirahamwe ry'abagabo mu gahinda babazwa no kubona abajejwe intwaro n'ubutungane badatahura ko abagabo bahohoterwa
hariho ingorane zijanye no kutitaho no gufata minenegwe ibijanye n'abagabo bataka batakamba ku kijanye n'ihohoterwa tukaba tubibona cyane mu ntwaro no mu butungane
asaba ko hojaho ibintu bibiri nyamukuru ugushira amategeko y'igihugu ko abagabo bashobora gukorerwa mabi afatiye ku gitsina gutyo bikabatinyura kubyemanga hamwe no kwemeza umunsi wabahariwe
inzandiko ziri mu Burundi zerekana kandi zivuga ko amabi akorerwa abakenyezi gusa nta rwandiko na rumwe rwerekana amabi afatiye ku gitsina akorerwa abagabo tugasaba kwizo nzandiko zohinyanyurwa nibaba bavuga amabi afatiye ku gitsina akorerwa abakenyezi bakavuga bagashyira ko amabi afatiye ku gitsina akorerwa abagabo ku bagabo biyahura nuko hari byinshi abagabo bagenda barasaba ariko ntibyemegwe kuko bizwi ko umunsi mpuzamakungu wahariwe abagabo igihugu cy'u Burundi kitarawemeza ari nacyo gituma ishyirahamwe abagabo mu gahinda bahamagarira leta kwemeza uwo munsi
ukurindira ko yumvirwa muhinga mu bijanye n'imibano butoyi asanga abagabo bafite uruhara runini kugira birinde aho karanda kukwiya ku buzima
nukuvuga wakwiswe n'umugore wo bivuga abantu bakaguhanura cyangwa uwo mugore yagukubise bakamutwara imbere y'ubutungane bakamubaza gutyo umutima ukaruhuka cyaci yumviro cyo kujya kwiyahura ibyumviro bigabanuke ashobore nawe kubona ko ari mu ngorane nk'izo ubuzima bushobora kubandanya bishobora guhera rero buvuga kuko ikintu nk'ico kizana ingorane nk'izo ntikiba ari ikintu kitovugwa nikivugwe hama umuti utogwe byo biharuro by'abantu biyahura bigabanuke
mu ntango z'ukwa 10 uyu mwaka mutambukanye wa president Jimmy Angelina Ndayishimiye yatangaje mu ihuriro ry'abakenyezi boneza yitabiriwe n'abavuye hanze y'u Burundi barimo umutambukanye wa president w'u Rwanda Jeannette Kagame ko abagabo bahoterwa bakaburaho bitura
benshi bakunda gushira imbere bavuga ngo ihohoterwa ry'abakenyezi burya n'abagabo barahohotewe mu ngo nuko batafise aho bavugira hari abagabo bahohotewe tumaze gukorana twese turi hamwe niho tuzomenya ukuri kuri mu miryango kuri mu gihugu
mu Burundi bitegereje ubushyanganje bujejwe agateka kazi na muntu vya nyuma byo mu 2021 zerekana ko abantu 14 9926 bakorewe amabi afatiye ku gitsina abagabo bakaba ari 2372 ishyirahamwe abagabo mu gahinda risaba bashobora kurifata mu mugongo kurironza uburyo bwo gushyiraho muri bimwe byihutirwa ikigega ntegabizoza cyosahiriza abagabo bahohoterwa mu byo baba bakeneye mu maguru masha eroje wulika neza juja Amerika
muri Tanzania ishyaka ritavuga rumwe na guverinoma ryitwa ACT Wazalendo rirarega leta guhonyora uburenganzira bw'impunzi birimo gushaka kubacyura ku ngufu ibindi tubibaze James Jovin muri Tanzania
Iryo jambo ryashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'umugambo ST Wazalendo Zito Zuberi Kabwe mu nama yabo yabereye muri komine Kibondo icumbikiye impunzi zo mu nkambi ya Nduta kuri uyu wa kabiri. Muri iyo nama Zito Kabwe yavuze ko umugambo ST Wazalendo usanga leta ya Tanzania yarahonyanze amategeko agenga impunzi ubwo leta yashaka kwirukana impunzi zose z'abarundi bitwaza ko amahoro yagarutse mu gihugu cyabo. Yashimangiye ko ari gitangaza kubona impunzi z'abanyekongo bahungiye mu nkambi ya Nyarugusu bo bafashwe neza ugeranije n'abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta mu gihe minsi yose bidogera leta ya Tanzania yama yahonyanze amategeko agenga impunzi.
Ndio maana walipotaka kuwazimisha wakimbizi kuondoka na mashirika kufungwa hapa, nilisimama kwenye jukwaa hili hili nikapinga nikasema hapana.
Nico gituma aho bashaka kubatahukana ku nguvu no kugara ibiro by'amashyirahamwe yita ku mpunzi. Nahagaze ahanyene nahagaze uyu munsi turavyanka mu gihe twasanze bariko barahunyanga agateka k'impunzi. Biratangaje kubona bugara amasoko rusangi mu gihe bibafasha mu buzima bwa buri munsi. Ntibabeshe ngo ni mu ntumbero yo gucungira umutekano mu gihe abapolisi n'abasirikare bicaye atacu bakora.
Tuna polisi, tuna usalama wa taifa, tuna jeshi.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta kubwazo ziremeza ko zagize rahura n'ibibazo nko gukinyizwa no kwimwa ibikenewe mu buzima mu ntumbero yo gutahukanwa ku nguvu mu gihe ibibazo byatumye bahunga kubwabo basanga bitarakemuka.
Nuko amagara yacu ashoboye kuba mabi mu gihe boyugurura n'ingoga byo dufasha kugira ngo tuze turaronka icyo kujya cyo dukaba injya turonka ku isi towa kuko nta buryo bwo kubundi dushoboye kuronka kugira ngo dushoboye gukaba ibyo tujya.
Mu byukuri twari ko turasaba nk'abatanzania bene data mu gihe bo babazanye ibidandazwa ko batobazibira bozana ibyo bindi bidandazwa twebwe tudashobora kuronka ngaha mu ikambi ntibabazibire babarekure hanyuma dukomeze twunge ubucuti. Bazanye utuntu ntibabazibire babareke kuko hari byinshi twebwe impunzi tuba twifuza tudashobora kuronka kuko tutemerewe gusohoka inkambi, ariko iyo abo bene wacu baje baba Tanzania turaronka bimwe bimwe.
Kandi kindi umuntu ntashobora gukenera ibyo kujya gusa, hariho n'utundi tuntu dukenegwa ari nk'ibi nk'uturato kuko urabona aha mu nkambi nta birato dupokezwa. Umuntu ashaka gukenera ikofera yambara ibyambagwa, nubwo baduhaye bijya byambagwa ntabwo bitosheje. Ipantaro baraziduhaye mugabo ikabutura, ibirato ntabwo twabirose. Ibyo turashobora kubikenera mu gihe iyo mungano yobihari.
Mu mpera z'umwaka w'2019 niho leta ya Tanzania yugara amasoko rusangi yahora ahuza impunzi barundi n'abaturanyi, gutyo bikabafasha gukabukanya ibiribwa by'ubwoko bumwe baronswa buri munsi muri 2020. Naho leta yari yashatse gutahukana impunzi zose ku nguvu, umugambwe ST Wazalendo usanga ari guhonyanga amategeko agenga impunzi bahamagarira leta ya Tanzania kwisubirako. Gusa ibikorwa byo gutahukana ababyishakiye birabandanya minsi yose, aho hafi burindwi hatahuka barenga hafi 300 kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini kubwijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tujye mu Rwanda. Abaturiye Mwogo na Mbirurume mu burengerazuba n'amajyepfo y'igihugu barataka ikibazo cyo kutagira amazi meza, bakoresha rero ayanduye y'iyi migezi. Eric Bagiruwe ubusa yarabasuye.
Impamvu uyu nguyu ucecetse kandi ukagira ubugome, uyu ngo wishe umugeni niyo mpamvu ugenda witonze. Uriya rero wishe umusazi niyo mpamvu ugenda wiruka. Urani yo uzuye ni ntare byose urarimbura n'ibiki byose ukajyana nta kintu usiga imusozi, naho uyu nguyu uraza ukagandaramo hasa.
Turi ku isangano ry'imigezi ya Mwogo na Mbirurume mu gace k'uburengerazuba n'amajyepfo by'u Rwanda. Turi kumwe na Madamu Esperance Ntawubona byose arabwira Ijwi rya Amerika icyazi kuri iyi migezi ifatwa nk'isoko ya Nyabarongo ndetse n'umugezi wa Nili.
Sanga nta kibazo zifite. Ikindi kandi ntabwo tujya tubura amazi.
Ndabona ntabwo asukuye.
Barabamo n'amazi. Nakubwiye ngo aya mazi urayabona nini?
Utaza kugwa mariko.
Nyona, uja amazi urabona ari mazi?
aho duhagaze ni mu rugabano rw'uturere twa Nyamagabe na Ruhango mu majyepfo ndetse na Karongi mu burengerazuba. Uvuye ku muhanda wa kaburimbo Kigali Ruhango werekeza kuri iyi migezi n'imodoka ntiwajya munsi y'amasaha abiri bitewe n'imiterere y'imihanda. Nicyo kimwe no kuva kuri iyi migezi ujya mu mujyi wa Karongi ku Kibuye. Abaturage b'utu turere twose bifashisha amazi y'iyi migezi yombi itemba, n'amazi bigaragara ko yanduye. Ntawubona byose hatuye mu kagari ka Nyagisozi, umurenge wa Musange, Nyamagabe. Ku myaka 43 y'amavuko, kuva amenya ubwenge bakoresha aya mazi y'iyi migezi.
None se ko tuyavoma duturutse imusozi, abana bacu bameze impara, dore natwe dushaje imburagihe. Ubu imyaka nk'ubwo urabona ihuje n'uko ndi. Kubera iki? Kuzamuka umusozi nikoreye amazi nongera nk'ucurika. Tubonye rubine byabarakarusha.
Witegereje ku nkombe z'iyi migezi ya Mwogo na Mbirurume, uhabona imigano, imicanga n'utubuye duto duto biba byatembanywe n'amazi y'iyi migezi. Gusa abayaturiye bakavuga ko kubera ubuke bw'amavomo rusange bisanga basangiye aya mazi n'amatungo. Bwana Eugene Muranayo, uri mu kigero cy'imyaka 35, ni umushumba w'Ijwi rya Amerika ko akunze kuragira mu nkengero z'iyi migezi ari nako ashoramo amatungo. Twamuganirije ari kumwe na madamu Adiriana Musabyimana bo mu murenge wa Murambi, Ikirinda, mu karere ka Karongi.
Amazi uhinga, amazi utekesha, ukayafurisha, ukayuhagira umwana, ubwo urumva inyota yakucoye n'uyanywa. Inzoka ntizabura. Nase amazi ko watemba arimo imyanda. Si nk'abana babona nk'abana baje kurinda imiceri. Umwana wamuzanira amazi umuvaniye muhira, ubasanga n'undi yayanyweye yayahaze.
Ngo amazi atemba ngo ntago yanduza, niko batubwira.
Namwe se murabyemera?
Tutabyemera, ababyeyi bacu ko ari byabareze.
Uretse kuba iyi migezi ya Mwogo na Mbirurume igoboka abayituriye mu kubaha amazi nk'uko babyemeza, banavuga ko ababishoboye bagerageza kuroma amafi yo kurya, ubundi abahahinze imiceri bikababera umwanya w'uburumbuke mu gihe biza bitabakomye mu nkokora. Mu kiganiro na Bwana Theophile Niragire, uyobora akarere ka Karongi by'agateganyo, yemeza ko ikibazo cy'amazi mabi wabo kigenda gihinduka amateka. Agashimangira ko hari abaturage batihanganira ikiguzi gito cyashyizweho ku njerekani ya litiro 20, bagahitamo kuyoboka Mwogo na Mbirurume. Kuri we, abo bagombye guhindura imyumvire.
Hari abaturage basa n'abagira resistance yo kugira icyo batanga ku mazi meza, kwa hari udufaranga dukeya tuba twaragenwe ku njerekani, amafaranga 8 ku njerekani ya litiro 20. Hari igihe rero bamwe bahitamo kuvuga ko bagiye gushaka amazi atari ayo ngayo, bitwaje ko ari ayo bari bukoresha indi mirimo, ngo ntibari buyatekeshe ntibanayanywa. Ariko twe nabyo ntago biba bikwiye ko bayakoresha. Abanyarwanda baravanga urya macyo ukivuza menshi. Ko wanga gutanga udufaranga 8 ku njerekani, ushobora kujya kwa muganga ukishyura menshi kurenza uko wakayatanze gukoresha amazi meza.
Bwana Niragire akomeza asobanura ko n'abantu nikora batabasha kwigondera ikiguzi gito cy'amazi babatekerezaho.
Umuturage wagaragaje ubushobozi bwo kwishyura ari amafaranga 8, hari ubushobozi bwo kumufasha. Ariko icyo tudashaka ni ukurera abajeyi ku buryo buri wese n'ufite ubushobozi bwo kuvoma yakumva ko ari buze gukoresha amazi y'ubusa. Kandi amazi ni umutungo kamere ukwiye kwishyurwa.
Mu mibare, akarere ka Karongi kabwiye Ijwi rya Amerika ko kageze ku mpuzandengo ya 80% by'abaturage babona amazi meza, kizeza ko ingengo y'imari y'umwaka izarangira kageze byibura kuri 90%. Imibare igaragara muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta 2020-2021 igaragaza ko mu Rwanda hari inganda 18 zitunganya amazi, 8 muri izo nganda zikora ku kigero cya 75%, naho 10 zisigaye zigakora ku kigero kiri hagati ya 38-72%. Mu mwaka ushize, ikigo cy'igihugu gishinzwe ibyo gukwirakwiza amazi isuku n'isukura WASAC kizezaga ko intumbero u Rwanda rwihaye yo kuzabona amazi 100% izagerwaho mu mwaka w'2024. Iyo ntumbero igateganya ko mu byaro umuturage atagombye kurenga metero 500 atarabona ivomero ry'amazi meza, ni mu gihe mu mijyi atagombye kurenga metero 200. Ehubirusa Ijwi rya Amerika ku Kibuye mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Chuti zacu muduteza amatwi, aha niho aya makuru ahumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Mbararikire rero iwanyu mu ntara guhera saa 7 na murisanga guhera saa 10, ntimuze gucikwa. Maze rero mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.